Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Chuti namwe bakunzi baraje Nzamba agateka kawe kaze muri ano makuru twateguriye kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 2022 ntwara nti umwaka wa 2024 aba makuru twateguriye nayo tuyahere ku izina ngingo nkuru zikurikira. Abasirikare bafunzwe bagirizwa kugira uruhara mu gitero cy'ikambi ya Mukoni iri mu ntara ya Muyinga baridogera ubucamanza ko bugomba kudindiza urubanza rwabo. Ibyo babivuga bishimikije ukuntu igisata cya Sentare gasambura manza chance gusambura urubanza rwabo gisigura ko hari amakopi y'imanza zaciwe n'amasentare ikurira idafise. Amakungu nayo arahimbaza kuri rino genekerezo ya 2022 umunsi wahariwe amazi, ariko uyu munsi ushitse mu Burundi hari ubukene bw'amazi butagira izina. Ishyirahamwe Parcene umwihwezo waryo ribabaza ko uwo munsi ushitse u Burundi bufite amazi menshi ariko adatunganywa neza kugira ngo agirire akamaro abanyagihugu uko byari bikwiye. Hari impunzi y'umurundi wo mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri mu gihugu cha Congo ariko aragirirwa iterabwoba n'uburongoye iyo kambi Didier Bangala. Imvungo nuko yoba ashigikiye umufasoni yaheruka gukomborwa mu mabanga yo guserukira impunzi zo muri iyo kambi, ikomborwa bivugwa ko ryoba ririmo akarenganyo. Kaze mwese nido nido mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu gitata cy'ubutungane. Inyuma y'amezi arengane abagirizwa kugira uruhara mu gitero cabaye mu ikambi ya gisirikare yo ku Mukoni mu ntara ya Muyinga, Sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo ca gasambura manza ngo yasanze urwo rubanza idashobora kurusambura kuko hari amakopi y'imanza zaciwe n'amasentare ikurira idafise. Ababuranyi bunguruje urubanza bavuga ko insiguro za Sentare zitumvikana kuko bo mu gihe cyo kunguruza urubanza impapuro zose zari zikwiye, bakabona ko ishobora kuba ari ingendo yo kugomba kudindiza isamburwa ry'urwo rubanza. Inkuru tuyibaze Bonfils Niyongere.
Urubanza abapfungwa bari bunguruje mu mwaka wa 2018 inyuma yo Sentare isubiramo imanza ya Ngozi isomeye urubanza yari yabaciriye ifatiye ku mburano z'umushikirizamanza zikomoka mu itohoza ry'urwo rubanza ryabereye mu ntara ya Muyinga, aho abapfungwa bavuga ko icaha bacemejwe ku mahiri. Bakavuga kandi ko baborejwe igufa bidasanzwe mu gihe bariko baraburana muri Sentare nkuru ya Muyinga, bari intere badashobora kwicara cyangwa guhagarara muri Sentare bakaburana baryamye hasi. Bavuga kandi ko mu gihe cyo kunguruza ikopi zose muri Sentare ntahinyuzwa zarimwo mu mpapuro batanze bariko barunguza kandi zikwiye. Bavuga ko kubona iyo Sentare ivuga ko hari amakopi y'imanza zaciwe imbere zibuze yo baramayeri yo kugomba kugura urubanza aruteba nabo ngo babe baravundiye mu buroko. Igopi zasabwe hakurikijwe ingingo y'ijana na 22 y'igitabo mpanabyaha igenga uko Sentare ntahinyuzwa zisambura imanza. Uko guteba k'urubanza kuhagaritse imitima imiryango y'abapfungwa, na cyane cyane ko bapfungiye mu mabohero atandukanye kandi kure y'imiryango yabo. Hadiyo Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Agnes Bangiricenge avugira Sentare ntahinyuzwa ngo atange umuco kuri uko guteba bidasanzwe kwiyungurutwa ry'urwo rubanza.
Bonfils Niyongere arakenuye, tubandanye ayo twabateguriye. Abakozi ba leta bakora mu bisata bigengwa n'amategeko biharije basaba ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa mbere Nyakanga 2023 ribohora amapete n'uburusho ku bakozi bagengwa n'ayo mategeko byoshikwa mu ngiro. Mu itangazo amashirahamwe indwi ahurikiyemo abakozi bakora muri ibyo bisata bavuga ko batumva ingene bataratunganirizwa mu gihe haciye umwaka urenga abakozi bagengwa n'ibwirizwa ry'abakozi ba leta bobo baratunganirijwe. Evariste Nibigira umunyamabanga mukuru wa sandika y'abakozi bakorera mu kigo cy'igihugu kijeje gutororokanya ibiharuro akaba yavuze ku izina ry'ayo mashirahamwe indwi hari kuri wa gatanu mu kiganiro ayo mashirahamwe yatanze kubamenyesha makuru.
Igenekerezo rya mbere Nyakanga 2023
Nyenicho wa mkuru uji ugo chubu rundi, yarashi zumukono kuitegeko kwa nimeri jana kakuli jana mchana gata tu, nibohora mapete nuburusho kubakozi wajengwa na mategeko iharije. Munumero gushira mungiro, ibiri mwibirizu wa nimeri mwe, awe chumi na gata ndatu, yoko wa mwimu nani ruheshi, mwaka mwimu na mwimu na gata tu, niteje kanya ama faranga ditizo koresha mwaka wa mwimu na gata tu, ushira uyu mwaka. Twibuka nyeko, iryo tegeko, cyashitse haheze amezi atatu. Ibwirizwa rigenga amafaranga rikoresha mu mwaka ririko rirashyirwa mu ngiro, mu gihe kandi hari haciye umwaka urenga, abakozi bagengwa n'ibwirizwa ry'abakozi ba Leta, statut général des fonctionnaires, bo baratunganirijwe muri rusange. Ku igenzo rya gatatu zero uyu mwaka, inama nshikiranganje yaremeje itegeko, integuro y'itegeko ritunganya iby'amapete n'uburusho, ariko gushika nuno munsi iryo tegeko haheza amezi abiri arenga ritaraboneka. Haheze imyaka irenga umunani abakozi bagengwa n'amategeko biharije statut special bari mu mabaro ntangere watewe nihagarikwa ku nguvu y'amapete n'uburusho bafite uburenganzira bahabwa n'amabwirizwa canke amategeko y'akazi ndetse n'amasezerano mpuzamakungu y'akazi Leta ishize ku mukono. Nubwo biruko hari abakoresha bamwe bamwe batahuye ko umushinga wa byose ari amategeko, bahisemo kuronsa abakozi ibyo amategeko barekurira, bisunze itegeko nyamwinshi icubahiro ryo kubohora amapete n'uburusho bitandukanye. Kubera ibihe bitorosha abakozi bataratunganizwa barimwo, batumwe niho nyanga ry'amategeko agenga akazi muri rusange, hamwe n'amategeko agenga ayo mashyirahamwe, twihweje agacerere karanga inzego zibijejwe. Inganura abo bakozi, amashyirahamwe y'abakozi ari muri ibyo bisata asaba ibi bikurikira: kuva mu gacerere ku bijyanye no kudashyira mu ngiro itegeko nimero imwe agakwego 193, kurenganura abakozi bibagiwe, gukorana umwete kugira itegeko ryizwe mu nama nshikiranganji ku igenzo rya gatatu nzero uyu mwaka risohoke ryongere rishyirwe mu ngiro mu mwanya ubereye, kutirengagiza uruhara rw'amashyirahamwe aserukira abakozi mu gihe cyose ibibazo by'abakozi bizoba byadutse.
Umugambwe kodebu urahagaritswe umutima n'ukuntu ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro ku murindi uteye ubwoba, aho muri kino gihe idolari rimwe ry'Abanyamerika rivunjwe amafaranga agera ku 5,500
mu kinywabi.
Ku bwa Kefani Bizi arongoye umugambwe kodebu ngo abategetsi bakwiye kwemanga ko igihugu kiri mu bihe bigoye by'ubutunzi, bemere ibisabwa n'abafasha Burundi birimo kugurura urubuga rwa politiki, gukomeza intwaro ibereye, hamwe no gusonera agateka kazina muntu amazi atararenga inkombe. Kurikira
mu mugambwe kodebu turasaba yuko abarongoye igihugu cy'u Burundi bo kwemanga yuko Burundi uri ko burinjira muri za bindi twita mu Gifaransa crise economique, bagaheza bakemera izo basabwa n'abafasha b'u Burundi bifatiye cyane cyane kuzerekeye intwaro ibereye kugurura rugwa rwa politike, kubahiriza agateka kazina muntu hamwe n'ibindi, kugira ngo basubire gufasha igihugu cacu amazi atararenga inkombe. Izo tubivuga mu gihe tubona yuko ifaranga ry'u Burundi ritera ritagaciro ku murindi uteye ubwoba, aho idolari rimwe ry'Abanyamerika rivunjwa hafi amafaranga 5,500 kuri imwe bita marche noir, ivyo bikaba ari hafi inshuro zibiri amafaranga idolari rivunjwa muri banki. Twamenyesha yuko imbere y'umwaka 2015 ubwo busumbasumbane bw'ingene ifaranga ry'idolari rivunjwa mu marundi muri banki no kuri marche noir bwari munsi y'amafaranga 100. Ikindi twosaba abategetsi ni uko atanumwe yosorwa kugira abarundi yuko badakeneye canke ngo bakoreshe amafaranga mvamakungu nk'amadolari n'ayandi, kubera yuko ibyo dukenera hanze tutabigura mu marundi, kandi uko guta agaciro kw'ifaranga ry'u Burundi arivyo bituma ibintu byankenerwa bizimba, na cyane cyane nk'ibifungurwa hamwe n'ibindi, bigatuma ubuza bw'abenegihugu butera bunanirana uko buca uko bwira.
Inzamba turabandanya ano makuru ku igenekerezo rya 2022 Ntwarante, n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi. ishirahamwe Parsem ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere ridama ribabazwa nuko uwo munsi ushitse Burundi bufise amazi menshi ariko adatunganywa neza kugira ngo agirire akamaro abanyagihugu uko byari bikwiye. Ishirahamwe Parsem ryibutsa ko amazi ari ubuzima akwiye kubungabungwa. Dutege amatwi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem.
Burundi rera amazi twafise kuko n'ubu birekana yuko twimbura irangwa amezi 9-12 turafise inzuzi turafise ibiyaga za Tanganyika n'ibindi hariya turafise amazi kama bari mu mituma bita amafontene y'amazi yose arahari mugabo rero aha mu Burundi tubona yuko amazi womenga ahubwo hari icyo bita mu Gifaransa paradox ni ukuvuga yuko umengo hari ibihushane bitumvikana. Urabona ko mu Burundi twaronkiye muri kwiya amazi arahari mugabo ibijanye n'ibifungurwa mu Burundi ugasanga ni kibazo. Mbere uruzuba ruteye mu ntara zimwe zimwe za Kirundo tukabura ingenzi za kuvomera imirima. Umuceri ntitwimbura ukwiye ejo bundi kubera bitunaniye kugomera amazi ngaha ya Kajeke ngaha. Ikindi ugasanga Burundi bufise ifite tubize ubushobozi bwo guhingura umuyagankuba ungana n'amamegawati 170. Abahinga baravye inzuzi dufise mugabo ni dufise n'amamegawati arashika 180 kandi umuyagankuba turawubuze amatarati ya kubera ingene tubitunganya kandi amazi akwiye yo duhaye umuyagankuba w'amamegawati 170 tubura amazi yo kunywa nta gisagara ca Bujumbura mvuga nk'ikiyaga Tanganyika kiri ngaha impande yacu ugasanga ayo mazi dufise yose ntikibuza ko ingwara ziva ku isuku rike usanga zitakorera ingwara zo guciwemo mu bana n'uburi kurumviriza urumva yuko mu ntara zitari nke za Ngozi za Gitega za Rumonga mu gisagara ca Bujumbura uguma wumva ibintu bibazo by'amazi mu bitaro mu maprison uguma ahantu akoranira abantu benshi ugasanga hari ibibazo by'amazi kandi ingwara zishobora kuba nyinshi cyane. Hari ikiri gitangaje ahubwo womengo amazi agira abe nk'ikintu kitubangamira ibyo bitangaje urava imenga icyagasangana agira kitubangamire umwuzure w'icyagatanganyika uri kuratera bazu abantu bimuka igifuko cya Bujumbura nibo n'iki gishobora gukora amazi ugasanga imvura iguye igisagara cya Bujumbura cyatewe n'umwuzure ira ugasanga amakartiye hanakari karuzura amazi mubarimyi inkukura iracatwara isi nziza.
Faustin Ndikumana asaba kandi leta gukora ibishoboka byose kugira ngo itunganye neza igisata cy'amazi. Asaba kandi ko hosubizwaho ubushikiranganje bujejwe by'amazi mu Burundi n'ubunyene tubumvirize.
Urabona rero neza yuko turabyifatamo neza kandi hariho icyo twakwita code d'oro yagiyeho harakwiye no kuba politike y'igihugu y'amazi isubiyemo neza iraba neza tatizi n'ukuraba ubushikiranganji bagasubiza ubushikiranganji bw'amazi amashamba n'ibidukikije bwihariye burabaye nta suse y'amazi kugira abashobora kubikurikirana bashobore kubikurikirana n'uburyo bwinshi hanyuma hakajaho n'urwego superstructure ministeriyele rw'amaminisitiri atandukanye uraba ingendo by'amazi byogenda hakaba qualification operationnelle ni ukuvuga gutunganya imigambi ku myaka 5 ku myaka 10 nk'ubirabaje kubona plan yo gushyiramo yo kurangira amazi gisagara cya Bujumbura azoguma yiyongera yaheruka kuva 1985 gushyika muri 2005 kuva icyo gihe nta yindi plan irasubira kuba yo kurangira igisagara kiziyongera n'amazi azoguma kenerwa mugomba gusanga ubushikiranganji bwiza ko buhari kandi bwategeza kwatuza kuba ubushikiranganji bubikurikirana ugasanga no mu mafaranga leta intego y'amafaranga leta izokoresha ku mwaka ibijyanye n'amazi babihaye amahera make cyane adashika na rimwe ku ijana. Tuje gutera kamure ko tubona yuko muri wa mugambi 40 ushyira 60 dusaba yuko mu mafaranga tuzokoresha mu byangombwa bijyanye na prioritaire investissement ibyo gushyira amahera mu bintu bigwiza umwimbi bigira iki gisata cy'amazi cyoshigwa imbere.
Uburongoye village ya 17 muri zone ya mbere mu ikambi y'impunzi z'abarundi Induta mu gihugu cya Tanzania abayeho yinyegeje kuva kuri uyu wa kane. Ni nyuma y'amajambo yavugiye mu nama ashira habona ibibazo by'umutekano muke ukirangwa mu gihugu. Inama abarongoye HCR n'intwaro muri Tanzania bagirishije impunzi muri iyo kambi mu ntumbero yo kubararika ngo basubire mu gihugu. kubwiza impunzi igipolisi cha Tanzania ngo kiriko kiramuhiga kimuhora gushaka kugumura impunzi ntizitahe izo mpunzi zisaba abarongoye hashe n'igipolisi guha amahoro impunzi mu kurindira aho igihe cyo gutaha kizogerera kurikira umwe mu mpunzi zo mu kambi ya Nduta
mukuru wa viraje ya 17 zone ya mbere yarabajije ikibazo baje kuvuga ko Burundi hari amahoro ibintu bimeze neza abaje kibazo avuga ati nubwo mu Burundi mutubwira yuko hari amahoro twebwe turabona ko hari amahoro ahari kubera ko ubuherutse mu minsi iheze abarebere baretse barabarateye iburinda barica abasirikare bapica n'abantu ariko imbere yaho bari bibateye no mu gatumba naho nyine byagenze uko nyine none mubwa gute ko iwacu hari amahoro amahoro mubwa ariyo ese gishugwa n'uwitwa Sadabina ajewe guhungura impunzi muri hashera uwo mugore yamwishe n'ishavuye nyinshi amubwira yuko ko abantu bateye batari abagwanyi ahubwo ari arabasuma abo basuma rero ko ahantu hose bahari nangaha bahari abasuma ngaha Tanzania naho nyine ngo basuma bahari barategera amamodoka ngo nonkonko ngo hariya ngo ari hafi ya Congo ngo basuma bashobora kuva muri Congo bakaza mu Burundi kwiba nkuko muri Amerika naho nyine barabwa amasasu ngo tubashe kuvuga ko muri Amerika ta umutekano uhari rero ibyo byamuhungabanye icyo yahunze bari kwaragonderwa igipolisi cyagenze kiramurondera abasungusungu bagenzi baramurondera n'abakozi b'umuriro by'umukuru cyane n'inyegeje ubu bari bafashe umugambi wo kubomora inzu yiwe mugabo iyo nzu ahabwo bareka kuyibomora mugabo ahabwo ko babuye ejo bundi ngo atabonetse inzu bayibomora aba inzu wewe ntubiyinyegeje mugabo nani inzu niyo bayibomora abana n'umugore bashobora abana muri iki gihe simva urumva ibintu biteye ubwoba rero twosaba hashe ku rwego w'isi ishe amategeko abakozi bayo bakorera Tanzania abakozi bakora neza bakuwe ku kiba kiri abakozi bahashe basigaye abakozi bamareta ko abakozi bahashe bari gukingira impunzi mugabo ntibakikingira basigaye bavuga ibivugwa n'ubutegetsi bw'u Burundi basigaye bavuga ibivugwa n'ubutegetsi bwa Tanzania kandi icyo kibazo yabagije si yakibaje wenyine twese ibyo bibazo turabyiraga ni gute batubwira ngo duhunguke kandi hari ingorane nk'izi mu gihugu
hari impunzi y'umurundi nayo wo mu kambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi ariko aragirirwa iterabwoba n'uwurongoye iyo kambi Didier Bangala ico amuziza ngo nuko yoba ashigikiye umupasoni yaheruka gukomborwa mu mabanga yo guserukira impunzi zo muri iyo kambi ikomborwa bivugwa ko yoba ririmo akarenganyo na cane cane ko uwakuwe ashaka kwitura inzego z'ubutungane iyi nkuru tuyibaze Josephine Jones Munzimana
Iryo terabwoba ririko rigirirwa impunzi y'umurundi Olivier Iranzi n'umangende byatanguye kuvaho hakomborewe umufasoni mwa Vitas Umani Samia ku buserukizi bwa komite y'impunzi ku igenekezo rya 16 za kuno kwezi kuvaho uwo mukenyezi avuge ko yakuwe arenganijwe mbere akanemeza ko azokwitura inzego z'ubucamanza agashira habona ibyo yibaza byatumye akugwa warongoye iryo kambi Didier Bangala yaciye atangura kwagiriza Olivier Iranzi n'umangende ko yo bari nyuma y'abashaka ko uwo mukenyezi asubizwe mu mabanga ijwi giwe ryaciye ku mbuga ngurukanya bumenyi Didier Bangala avuga ati
Olivier bonjour je ne voulais pas que vous puissiez prendre les
maramutse Olivier ndanse ko ufata mpiri ikambi iyi kambi sigwawe igihe utaruhari ikambi yari itekanye ngaho noneho wagarutse ingorane zisubira kwibonekeza mu ikambi mu gisata CNR ntitubishaka nusubire guteza umutekano muke mu ikambi ni wawe uri umuhanuzi wa mwavita kubera iki utamuhanuye imbere y'igihe uzi neza ko mwavita aharanira agateka k'impunzi utobikora ninde sindagushaka itonde nka Manuel itonde nka Jimmy yabikuraba wa mugabo we wibaza ko ibikorerwa ngaha mu ikambi impunzi zitabivuga impunzi zirabitubwira
bamwe mu mpunzi basaba leta ya Kongo n'igisata cyawe nikijejwe mu nzu ya CR kugira icyo bakoze mu maguru masha kugira ngo bakemure ibibazo by'impunzi bitararenga inkombe tukabamenyesha ko kuva itariki rya 16 akombowe ntarasubirizwa ibyo navyo bigatera amakenga impunzi kuko zikeneye kuziserukira zo kwitura mu gihe habaye ingorane
Arakenuye Josephine Jones Mpunzimana nilonga haduciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bya gahungu na yabashikirije ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha